Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa mbere tariki 22 ukwezi k'8 mwaka w'2018 nisakomeza kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na Frederica Nkundikije. Mundu iheze intumwa z'umuhuza mu biganiro by'abarundi zari Bujumbura aho zabonanye n'abanyapolitike mu migambwe itandukanye hamwe n'abatitsi bamwe yamwe baserukira ibihugu byabo mu Burundi barimo waserukiye leta z'umwe za Amerika ububirigi ubuhorande hamwe n'ubumwe bwa Afrika. Urugendo rw'izo ntumwa nk'uko byatangajwe n'inyamakuru kwa rukurabira hamwe n'impande zose zegwa n'ibiganiro ukuntu iyi ni njuro y'ibiganiro yutunganywa yamara abanyapolitike bose ntibabona cyo kimwe ukuntu inzira ibiganiro yobandanya. Umugambi uri kutetsi mu Burundi ku munsi wa gatanu waratangaje ko witeguriye kuja muri ibyo biganiro igihe umuhuza azobitumira ko nk'uko byatangajwe na Joseph Ntakarutimana icege iracu munyamanga mukuru umugambwe CND FDD
kiriho nuko banezwe ko yasanze twarateye intambwe imbere twaramaze kuja hamwe n'imigambi y'indi turashika ko twumvikanye ko cyo dushikana ku matora ya 2020 bijya ro twashitse ko twemeranyije ko tuzokurikiza neza ku matora meza bashikirije banezerwa cyane cyane nto basanze twakoze ibintu byinshi cyane nabo bashimye sibo bonyene n'amakungu yose yashimye.
Ntakarutimana yaratangaje ko izo ntumwa zashimye ibimaze kurangurwa cyane cyane mu kwitegurira amatora yo mu 2020. Rwasagato arongoye urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi nawe nyene ari mu banyapolitike babonanye n'izo ntumwa. We wavuga ko ata kinini kirarangurwa kuko ata kintu kiboneka impande zose zirashobora gupfundika.
Kwihangiro gyoba ugo rupapuro rw'inzira mugabo ugo rupapuro rw'inzira urumva hari ibibazo bitandukanye abantu bovuga nako mbega nko karorero ko twumva leta iri kirihuta cyane gushiraho seni iyo seni yo bigizwe nabande yoba imeze gute mbega kwejo bundi twumvise ngo hari urupapuro rw'inzira go mukayanza wateguwe gute turagwemera twese ni ibazo nk'ivyo rero n'ivyo abantu bo kwicarira bagatosora ibikeneye gutosorwa ibikeneye gupfundikwa bigapfundikwa hanyuma ivyo biro bipfunditswe kaza kugira ngo bishigwe mu nge.
Twa kwibutsa kubiganiro byatangwe kuva mu mwaka wa 2016 bitigeze bigira ikintu kiboneka abanyapolitike bumvikanye ko ibiganiro vya nyuma hagati y'abanyapolitike barundi vyaheruka mwaka uheze kuva ku igenekezo rya 27 y'ukwezi kwa 11 gushika ku igenekezo ry'8 y'ukwezi kwa 12. Mbega kubwanyo ikintu cyo tuma ivyo biganiro biva mu nzira maze abarundi bakumvikana ku masezerano azogirira kamaro abarundi bose nikihe. Mbega kuna abanyapolitike bamaze ikiringo kirenga umwaka n'igice batarashobora gupfundika amasezerano hari ikintu cyo kweza gatima abarundi ko muri iki gihe bazoteba bakumvikana ku masezerano. Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Professeur Charles Nditije yigeze kuba umukuru umugambwe ipona kandi yigeze kuba umukuru urunani senareda rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Charles Nditije.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye.
Ego na mahoro.
Ego me turi kumwe kandi na Professeur Paul Nkunzimana umukuru w'icubahiro umugambwe w'abakozi na demokrasi. Mwiriwe neza Paul Nkunzimana.
Mwiriwe Frederic.
Murakomeye.
Ego turaho.
Ego me turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano umuhinga yanonosoye ivyerekeye politike mpuzamakungu. Mwiriwe neza Innocent Bano. Ndabona telefone ya mushyana Bano itari kwiragenda neza ariko reka dutangurire kuri mwebwe Professeur Paul Nkunzimana. Mwihweje utwigoro twose tumaze gukorwa two kugerageza kumvikanisha abarundi twabaye kuva mu myaka yo mu 90 murasa kizero kw'amasezerano ashobora kuboneka hagati y'abanyapolitike b'abarundi.
Yego murakoze. Umuntu yihweje ibintu ukuntu gifashe muri iki gihe. Umuntu wese arabona yuko kuva nk'uko wabivuze kuva mu myaka ya 90 harabaye uguhura kwinshi, harabaye amasezerano menshi, harabaye amasezerano ya Kigobe Kajaga, harabaye amasezerano yo kuri Novotel, harabaye amasezerano ya ibyo bise partenariat politique, harabaye amasezerano ya Arusha. Umuntu ishobora kuvuga uko ayo masezerano yose ntiyigeze na rimwe ashika kugutora inyishu ku bibazo arundi bafise muri iki gihe ahubwo icyabonetse nuko gusa habaye ibintu kugabura ubutegetsi hanyuma hakaboneka inyishu ku bagiye muri izo nzego haba inzego za ishinga amateka nyaguza amateka muri guverinoma n'ahandi n'ibiti byagenda aboneka mu nzego z'umutekano ngira ngo nabo nyine bashe kuronka inyishu ku bibazo byabo ariko ibibazo abarundi bafise haba iby'umutekano haba iby'ukubaho nta kibazo na kimwe kigeze gitorwa inyishu umuntu rero yavuga yuko amasezerano bene ayo nta nyishu na gatoyi ishobora kuboneka ku bwana abanyagihugu bafise ndetse si no mu Burundi gusa n'ahandi hose ngira ngo nta muntu atazi zabaye i Rwanda amasezerano y'Arusha 1992 1993 icyavuyemo ni ry'abanyabwoko ryabaye amasezerano haba muri Congo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo amasezerano menshi ya Sun City ya Lusaka n'ahandi n'ahandi muri Sudan abantu bose babona amasezerano ya Addis Abeba nayo aherukeje ubundi
none ku bwanyu Profesor Nkunzimana
no muri Mali naho nyine uvuga no muri Israel amasezerano muri 1978 ya Camp David n'aya Oslo iyo myaka ni 1992 ayo yose amasezerano yose nta mahoro yiza aboneka muri izo bihugu
ku bwanyu ni kuki abanyapolitiki bashaka ayo masezerano boba bari kurata umwanya muvuga ko amasezerano atanyishu atora y'abanyagihugu
amasezerano nta nyishu na rimwe amasezerano atorera inyishu anyagihugu yaba ari Arusha ngira ngo kuva ashyirwa ku mukono mu mwaka w'2000 gushika uno munsi nta mahoro araboneka kandi gushika uno munsi nta nyishu iraboneka ku gurana abanyagihugu bafise ukuntu babayeho mu buzima bwabo bukene bwarabaye ndase amataxi aguma n'amakuru aguma aza ayandi mashasha n'ibindi ubushomeri buguma bwiyongera reka no mu bya politike naho nyine urabona ko
mu kanya gatoya cyane rwose
abantu bafise kuyungunganya kugira baje hamwe mu migambwe haba amashyirahamwe atagira adafise imigambi yo gufata ubutegetsi cyangwa amasendika izo zose biri mu ngorane kuvuga yuko ayo masezerano icyo umuntu yavuga ni uko igituma atanyishu abonekera abone inyishu ziboneka ni uko ayo masezerano agirwa ku by'ukuri ntagirwa n'abarundi agirwa n'abanyamahanga agirwa n'abanyamahanga banki y'isi yose amaguverinoma y'i Buraya ibihugu rutura nibyo ku by'ukuri usanga bihagarariye ayo masezerano
ku bwanyu rero Professeur Nkunzimana abarundi eka n'abahuza bariko barata umwanya
bajyanye bariko barata umwanya bajyanye babikora mu bintu byinshi ntega noneho abambega ahuza niba ariko atabahuza bariho hariho abitwa umuhuza ni ujya Museveni perezida wa Uganda hanyuma we nawe ni intumwa yiwe hanyuma nawe aheruka i Burundi ni intumwa z'intumwa y'uwo muhuza urumva bafisemo inyungu zabo aho nta kibazo ariko nta nyungu Uburundi bufisemo abarundi tuvuge abarundi bafise muri izo gitondo ibiganiro
Professeur Charles Nditije muvuge iki ku bishikirijwe n'umushyiranahe Paul Nkunzimana abarundi muba ariko rata umwanya mu kurondera amasezerano abahuza baba ariko rata igihe
urakoze icyo novuga ubwa mbere ni uko amasezerano y'Arusha yateguye igiko mu mwaka w'2000 n'imigambwe nka yose yakorera mu Burundi ahagarikiwe n'akarere kane ibihugu bitura n'ishyamwe mpuzamakungu ONU n'ishyamwe nyafurika yakurikiwe n'amasezerano y'ingwano kuko twatinye amasezerano y'Arusha mu 2000 abagwana ari ku butegetsi n'ibyo ntibari barimwo hanyuma mu nyuma barasinye amasezerano y'ahagarika intambara mu mwaka w'2003 mu nyuma rwasara kwirya mu mwaka w'2006 nubwo ko ayo masezerano y'Arusha yabaye umushinge yabaye inkingi ikomeye cyane yo kuzana umutekano ituze mu gihugu abarundi barabana mu mahoro ingwano irahagarara baratangira ubutegetsi amoko yose bari bwa mbere uburundi bumara imyaka 10 atanga manda ubutegetsi buhari bwatwara manda gahera bakiyongera cyabaye rero ikigwa isemo ikomeye cyane byatumye abarundi bazana ikizere bakagira batikumbure ngo nako yaheze tugiye kuja ku mugambi w'iterambere rirama iterambere kuri wose ibyo abarundi kamwe barabyizigiye barabyemera bari ku butegetsi cyangwa batari ku butegetsi imigambwe irakora atanga manzi inkwezi y'amarere rero yagiye kuba aho mwaka w'2015 Petero Nkurunziza yagize ikingo cya gatatu gite kubiri nayo masendero yarusha gite kubiri n'ibwirizwa shingiro yakomoka ko acaduka indureka abantu barapfa abandi barangazwa imigambwe irasambugwa amaradiyo yigenga arasambugwa amashami yigenga arasambugwa abantu barenga 1500 bahera hanze ishije mbere mbere abanyepolitike abashyirahamwe n'abakuba amaradiyo rero bicabizana induru mu gihugu amahoro arahungabana gusa nino munsi urero aho iyo aho iyo ntore itanguriye akarere urundi burimwo karagerageje gutunganya ibiganiro mugabo nkuko wabivuze hamaze kuba inshuro zine z'ibiganiro mugabo ntaco ibyo biganiro byaje kuko leta y'u Burundi yakwega amaguru ntabyashaka noneho ubu rero n'ibyahwanoga ko bigiye guhuza kuko muri ukwezi kw'indwi mwarubutse ko Petero Nkurunziza yateye ikumu ku ibwirizwa shingiro rishasha rihamba Burundi amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa yakomoka ko ni ukuvuga rero uno munsi nta biganiro bigishoboka nta matora ashoboka mu gihe inkingi y'amahoro inkingi y'amatora adakumira yari ibyo bwirizwa shingiro yakomoka ku masezerano y'Arusha ubu rero nk'ibyo yashinze umugambi umwe imigambwe irasambutse nubwa mbere ko n'abari batangura imigambwe bari bashobora kuja mu bigenga bitagikunda kuko
mwavuze ikintu mushya na Charles nditije mwavuze ikintu
yitoza ari mu bigenga kuronka amajwi 40% mu ntara arimwo ibyo ntibishoboka rero
kuko
ibiganiro biramutse bisiye kuba ikintu coza imbere bwa mbere amatora amatora ntashoboka nigera two turije mutamana ayimatera yarusha n'ibwirwa shingiro yakomokako
mwavuze mushana nshare mwavuze ikintu cerekeye kiringo cha gatatu novuga ko ico kibazo mutakivuga co kimwe na sentare yo mu Burundi jejwe ibwirwa shingiro mukaba mutakivuga co kimwe kandi nabatitsi bo mu karere ariko imbere yahora magomba ndabaze mukanye gatoyi cyane gose ikintu mona co kurwa kuri mwebwe n'ikihe muri iki gihe ayo masezerano arashaka gufundikwa ivyo biganiro byafite akamaro muri iki gihe
cyo no garuka ko iko sentare y'igihugu kubarigira ishingiro ibyacu kimwe tukibacu kimwe na batagwarume na yatene bisanga ku sentare y'igihugu cyo kubarigira ishingiro ishyirwaho na perezida turabizwe na bigenda bahitana ikijambo icya kabiri no kubwira nuko aba procure general bo muri aka karere baravuze neza barakorana batumwe n'abashikiranganji b'ubutungane y'ukiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza cyari giteye kubiri n'amasezerano y'Arusha sivugwa na opozisiyo gusa ngarutse rero ku kibazo mbagije nta biganiro twebwe tubona yezina bigiye kuba ubwa mbere nuko bavuga leta ivuga iti twebwe igikenewe ubu n'amatora y'umwaka w'2020 twaramaze kumvikana ku rupapuro rw'inzira ugasanga mbere nabo bahuza intumwa za perezida Mkapa yatumwe na Museveni bavuga ati twebwe ikigo cya gatatu cyariyobeye kirahera reka rero dutegure amatora y'umwaka w'2020 amatora ntashoboka igihe ata migambwe ihari igihe ata abantu biyamamaza igihe imbonerakure zisema zigatongora igihe mwarabonye aho bagira amatora y'akamara mpaka yo kwemeza ibyo bwirwa shingiro bishasha ngene abantu baturubitswe bayumviye gusa yuko botora oya yerekana neza yuko ibiganiro kugira ngo bigire ico bishika ko nitwicare turabe ingena ibirwa shingiro bishasha rihagarara turabe ingena amatelesha yosuze kibanza yazanye mu gihugu yarafite mu gihugu yazanye ituze hanyuma turabe ibyo kugwa kugira ngo imigambi cyangwa se dukora hanyuma amatora ategurwe n'inzego twumvikanye ko n'ubutungane n'inzego z'umutekano imbonerakure za kiganisho abahunze bahungutse niba ashobora kuba amatora
zina
amatora zana ubutungane zana ukuri zana iterambere mu gihugu tuzi.
Ndabona Dr. Inosambano yashitse ngaha nkuko twavuze Dr. Inosambano yanonose politike mpuzamakungu nashaka mutubwire murafite ubuhinga mwanonose mu vyerekeye politike mpuzamakungu mushikantahe Inosambano umuti w'abarundi uhagaze hehe amasezerano bamwe bavuga ko adashoboka abandi bakavuga ko ika ata yego na kimwe ibigano nk'ivyo byigeze bivamwo ikintu gipfundika amasezerano y'amahoro atuma abanyagihugu basubira kuronka ituze umuti uhagaze hehe ukibazo c'u Burundi bamaze imyaka myinshi mu biganiro atakintu bashikako.
Murakoze cyane. Murazi ko ibiganiro kenshi na kenshi yari ibiganiro bisabwe n'amakungu nuko ababa bari inyuma y'ibyo biganiro kenshi na kenshi usanga ari abantu bo hanze. Twarabonye ibyabaye muri Congo mu 2002 eka twarabonye n'ibindi biguma biba mu bindi bihugu kenshi na kenshi usanga abantu bari inyuma y'ibiganiro bashaka ko abari abafitaniye amatasi baja hamwe bakicarana sabo nyene usanga ari abantu bo hanze babafisemo inyungu ni bavuga cyari ibiganiro kenshi na kenshi rero ugasanga inyuma yabo bari mu biganiro hariho imigwi imwe imwe y'inyuma yabo ishaka iguma kubera ifise icyo nakwita amayentere ishyira imbere yama isanga n'ibyiyumviro rimwe na rimwe usanga bitajyanye n'ibyifuzo byabo bariko bashaka kujya hamwe kugira batorere ibibatahuza ibyo batumvikanye ko ari byo bita incompréhension politique muri icyo gihe. Ku byerekeye rero Burundi nibaza ko Abarundi bafise ikibazo. Ikibazo cya mbere bafise ni uko Abarundi hariho abantu bari inyuma yabo bashaka kubashyira mu nzira badashaka bonyene kujyamo. Abarundi nibaza ko bafise ingene bashaka ko igihugu cyabo cyogenda cyotera imbere. Mugabo hakaba hariho n'abandi baca baza bati twebwe twifuza yuko ubutegetsi budashaka ko inyungu zacu zishyirwa ahabona twibaza ko ubutegetsi tutashaka dushaka gushyiraho ubutegetsi twumva ko twebwe dushobora gukontrola. Nicyo kibazo rero cy'i Burundi nibaza ko Abarundi ku bwabo nk'uko twabibonye mu Kayanza barafise intumbero yo kubaka igihugu cyabo. Mugabo hakaba hariho n'undi mugwi uri hanze uwo mugwi turabye byabaye mu 2015 ibyabaye uko nta numwe ari sibinyegezwa twarabonye ko Burundi ibyabaye mu 2015 byaje biva hanze ari byo twita puissance occidentale byashaka ko ubutegetsi buhinduka mu gihugu. Izo puissance occidentale rero iyo Abarundi bafashe ingendo yabo yo kumvika nk'uko babyerekanye kuva mu 2015 bakerekana yuko bashoboye kubandanya babaho batunganya igihugu cyabo abandi bavuga ati wapi ntiturashigwa ahubwo rero reka turabe izindi nzira kugira turabe ko burya butegetsi tubanza tubushyira icyo bita rebato dareho baba imitego kugira ntibashobore gutwara neza ibihano bibandanye abandi nabo bagaca baza bakitwaza za ngingo baba abandi bafashe kubera ububasha baba bafite aribyo bita le moyen finance kugira barabe ko bashobora gutsinda abanyagihugu bagata abanyagihugu inzara irabishe kandi aribo basabye n'ibyo bihano kubishobora kubandanya. Ni nacyo bituma rero je icyo mbona umuti ushoboka nuko Abarundi babanza bakirekura bakabavanura nizo ngufu zo hanze ziguma zibahendahenda zibabwira bati nimukore ibi mukore ibi. Abarundi bose bakaza bavuga bati twebwe dufise imigambi yacu reka tuyereke Abarundi bonyene tutariko turakorera abanyamahanga dukorera Abarundi bene wacu. Nicyo cyonyine gishobora kujya hamwe kikabahuza bakazana imigambi hanyuma bagategura inzira kugira bubake igihugu cyabo.
Mu kanya gatoyi utwigoro turiko turakorwa n'abahuza tuzobwira icyo tuvuyemo mbega amatora yo mu 2020 n'amatora ashobora kuba mwituze
cye nibaza ko amatora y'ibihumbi 2020 baraye babyerekanye Abarundi n'igihe bagira kugira barabe ko bashobora guhindura ibyirizwa nshingiro kugira bashobore gushyira mu ibyiyumvira Abarundi nyine baseruye bongere bajyadabutse barishyire ku rwego wa community ya Africa ya East African Community nibaza ko abarundi bavyerekanye barerekanye ko bashaka kuja mu myamamazo niyo migambwe yari Burundi ayo yamidoro bagiye kwiyamamaza n'abandi bari yabaza amakungu yara naho amakungu atabishaka mugaba bariho barabonye yuko ibintu byagenze mu mahoro amatora agenda neza atakimwe kimwe cyabaye n'ubu rero kubera abarundi babyemeje amatora mu 2022 nibadakazogenda neza kuko abarundi umuntu ariko arabikurikirana abona ko afishaka kugira bashobore kuba yamatikura ibyabaye mu Kayanza byarerekanye ko kuko abanyepolitiki bashaka ko bava muri aya majya muri izo njyane bakabandanya mu nzira ya demokarasi biyemeje umukuru w'igihugu yarababwiye ati jewe sinihindukiza ku ijambo ibyo yari yabemereye yarabivuze nibaza yuko abanyepolitiki ahubwo bari bakugutaha bagatanga kwigisha imigambi yabo bakagenda kubwira bene gihugu batari ko babwira bo hanze ko bo hanze ntaco baronde nta neza baronderera abarundi ineza ironderwa n'abarundi ikaronderwa n'abarundi bonyene kuko nibo bazi ingorane bafite nibo bazi ibyo bakeneye hanyuma amafungo akaza kubafasha mugabo bitunganije nibaza ko amatora azogenda neza kubera abarundi bose bishaka
tubibutse inshuti mwese ku muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi ry'America turi kumwe na Emile mwiriwe neza
mwiriwe neza kujiye America
mwiriwe neza muri hega Emile
komba z'umutekano ndumva umenga sino havuka
yego me ariko twibwira izina ryawe
je naho muremye Emile
naho muremye
yego
duga ku ijambo ikibazo cyimvira
bena sa ijambo na zago sikiriza kwanza manzi ndamukiriza abatumire ndumva nyene bose bari ngaho
barakumva duga ku ijambo
kintu nazaga kuvuga je nk'uko nashaka gutera nk'akamo leta y'u Burundi kweri yikore yifate umugongo ireke kudindiza ibintu cyane urabona ikira cyangwa gufatiraho buhoro buhoro yerekana yuko umenga ya manda ya gatatu yihagira ku ngufu Petero Nkurunziza ayimare baguma bagira ibintu ngo ibiganiro birimo buhoro buhoro bagenda bukebuke ariko je niko ndaraba nza mbona yuko umenga ariko barashaka kugira ibijyane buhoro buhoro na ya myaka itanu ayikise yose ayimare ariko rero niko ndarabona bavuga ati uburana aramukeba nta kubitugohe yogenda neza yo leta y'u Burundi ikagenda ikavuga ati reka tugende kumviriza tuje hamwe n'abagatsi bavuga rumwe tugende hamwe tuvugane twumve ize tudofa byose tubituganireho twumvirize nyine bigenda tukabiganira bikava mu murongo meze nabi kuko nabone bari bakiri mu ishyamba bayenzera mu ishyamba baguma basesimba bavuga ati ibiganiro kurya bazipfuza nabo ubonabone hariho abandi barundi bababaye nka kurya bari bababaye bogenda nabo bakagenda bakumviriza bakajya hamwe n'abandi hama nabo bakareka guma bicanya igihugu imba nakuri zica zigakiza zikubita zigavuna bagiraje abafundi b'abantu bakakubita bakagirika ndumva bogira buhoro buhoro kwete
murakoze imire naho munemye reka Innocent bano mugira ico muvuze ku cimvira ishikije na imire naho munemye
cyane baza nkuko namwe nabivuze ikintu abantu bateza gutahura nuko abarundi batazokwama iyo bagize ico kutumvikana bakwama iso se basaba ngo tuje arusha ibyo bintu bitezo guhagara kuko nabo bavuga bati ego basi tuvuge yuko bishitse abo ba bita ngo bashaka ko baza kumvikana na leta atari bo atabandi bashaka kumvikana na leta tuvuge ko baje bagasura mu gihugu bakumvikana bakagira ibiganiro uko bashaka koseka na Yesu Kristo agashakaza akabijamo none ni iki twereka yuko ejo abo bantu hadashobora gucamo izindi ngorane bakongera bagasaba yuko bongera gusubira hahantu icyo ni ikibazo cyane bateza kubaza ikibazo cya kabiri none ko twumva ibi biri hagati y'imigwi n'iyi ejo hovu kundi mugwi nawe ugasaba ibindi biganiro yitwaze izindi mbo bakabwata amatora mu bibiri yabaye ego barumvikanye mugabo je numva nanze ntashimye ibyavuye muri ayo matora agatagenda ngaho agafata ibigwanisha agatanga kwica abantu hanyuma bagaca bavuga ati tuje mu biganiro none abarundi bazokwama mu ibyo biganiro nico gituma rero ico nipfuye Uburundi leta y'u Burundi itegereza gushyiraho point finale mw'iyo culture do d'arusha ibyo bintu byarusha cyama iminsi yose biri kubita amada barundi bikwiye guhagarara ahubwo bagashyiraho inzira nziza zitomoye nk'uko barahe babyemeje muri referanda bagashyiraho constitution yemeza yuko igihugu iteza kugenda uku nuku amategeko akaba ari yaranga igihugu igihugu nicyo kirarangwa n'ibyo abanyepolitiki bashaka igihe igihugu kizorangwa n'amategeko kitarangwa n'ibyo abanyepolitiki bashaka izo njyana na tuzosubiramo
ibyo
bituma amasaba
ego professor Paul Nkunzimana mwavuze ko ibiganiro amasezerano atanishu irama bizanira abanyagihugu ikintu cyo tuma mu Burundi nkuko bivugwa haba ibiganiro wike kugira ngo abarundi amasezerano afise canke ivyavuye mu matora vyubahirizwe amategeko yubahirizwe habe ibwirizwa shingiro ritomoye rishira ko ika inzitizi kugira ngo ntagire umuntu arenganye umunyapolitika arenganye umuntu niki mbega hagati ya matora n'ibiganiro ikintu cokora kigatuma urundi eka buva mu biganiro bidahera niki
yego murakoze ugambere hoho nibazo yuko mu Burundi mu gihe tugezemo nibazo yuko amatora atari cyo kintu cyihuta amatora ntihuta na gatoyi cyo kintu gihambaye kuko amatora ashoka mu gihe abantu bose bashoboye kuyumvikana ko mu gihe abantu bose batashoboye kuyumvikana ko amatora ntashoboka kandi amatora nawe nyine mu gihe adashobora kuzanira inyishu ibibazo abarundi barimo ayo matora ntacyo abamaze amatora amaze kuba kenshi yabaye mu 2023 yabaye mu 2025 2015 ayo matora yarabaye none abarundi baguma bari muri inzangurane gushika n'uno munsi hariho inzeke rya akoda arusha y'amasezerano y'arusha y'umwaka w'ibihumbi bibiri harimo arabye n'ijyanye muri protokole ya gatanu ego ajya amasezerano kuri kuri yarahagarikiwe mu bwa mbere ho murazi uko yahagarikiwe na Bill Clinton mukuru w'igihugu utura ku isi ego niyo uyu wa ni afrikani bambe abaye niyo europe niho bari bari bashaje Joseph n'abandi niho bari bari muri protocole ya gatanu bavuga yuko ubu biranditswe neza yuko ugusubiramo ubutunzi igihugu bitura kubandanya kuko kuri ibyo bashaka kuvuga ni biki barana bishizemo nanone yuko ugusubiramo ubutunzi ni kuvuga gusahura ubutunzi bw'igihugu bitera kubandanya bijya bavuga byo gushira mu minwe y'abanyemari amatwi y'igihugu bijya bya privatization hamwe no kwishura umwenda wo hanze kuba rero aho niho hari ingorane nyamukuru uzekeye ubuzima bw'abanyagihugu bo mu Burundi mu cyo gucacu kuba yuko nta barundi barimo ngo bimbure nta barundi ntagwaruka baronka ugwaruka usho kuronka akazi ubushomeri bwabaye ndasi buhoreye buzu ubukene bwabaye ndasi ibintu by'amashuri biragwaye ibintu by'amagara y'abantu harimo ingorane urumva kugira ngo rero ashoboke kuboneka inyishu mu ngorane kugorananye abarundi turimo muri iki gihe ubwa mbere hoho ni uko twemera yuko imigambwe yose itegerezwa kubaho imigambwe yose iyo iva ikagera kandi natwebwe nanoneho kuva hazi yangwa zitaguye mu kwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na
kane ariko Paul Nkunzimana iyo migambwe ntiyoshika mirongo ine
dusaba yuko haba inama rukokoma harimo imigambwe yose iyo iva ikagera gushika n'ubuye turi nicyo dusaba kugira ngo abe inama rukokoma itora inyishu ku bibazo abarundi bafise ata abanyamahanga bigiyemo imigambwe yose ikajamo hariho inguvu mu Burundi zikomeye cyane nk'amatuvuge amadini n'amashyirahamwe afise inguvu nyinshi cyane rwose iyo koranero rigakuriramo ikarihurikiramo imigambwe yose amadini yose amenyeshamakuru bose amasendika yose ajya amashyirahamwe yitwa yuko adafise umugambi wo gufata ubutegetsi bya sosiyete sivile abo bose bakajya hamwe kugira ngo haboneke ibiganiro nyakuri kugira ngo haboneke inyishu ku ngurane abarundi barimo ata abanyamahanga babigiyemo ibyo rero bitegerezwa tuzaba twese kwemera yuko imigambwe yose iteza gukora yuko amashyirahamwe ya sosiyete sivile yose ateza gukora yuko ibimenyeshamakuru byose biteza gukora byaba iby'Uburundi byaba abo bose nabo bari mu mahanga bose bateza kuja hamwe amasendika ubunye ni ukuvuga yarazimiye amasendika ubunye ntacyo agikora araburabuzwa dusaba kwemera yuko haboneka by'ukuri demokrasi ni ukuvuga yuko umuntu aza kuja hamwe n'uwo yifuza agashinga amashyirahamwe amasandika agakora amashyirahamwe ya sosiyete sivile agakora imigambwe igakora hatabaye ibintu tubona yuko usanga hariho kubera inyungu za bamwe
n'abandi. Mukanya gatoyi Paul Nkunzimana, ikintu kibuza imigambwe gukora ni ikihe?
Icokogwa
ikintu kibuza imigambwe gukora ni ikihe? Kandi ikintu gituma imigambwe iba imigambwe igitigiri kidashoboka nk'igitigiri cha 40 n'ukubera iki?
Erega imigambwe ahubwo ubuze igitigiri cha 40 n'ahubwo ni badakwari na mikeye. Iyo migambwe rero ingwane dufise mu Burundi nuko haba abanyamigambwe bonyene, haba ubutegetsi bamwe bamwe mu migambwe, haba mu butegetsi abonye ntibashaka yuko migambwe ibaho. Ndashobora gituma ariko urashobora kuvuga hashobora kubaho mu Burundi imigambwe idashobora kwigenga yo nyene igakora nkuko ibyumva, ugasanga umugambwe umwe bawutatu imigambwe itatu ine abo witwa nyakuri, ubundi nyakuri ya kabiri, nyakuri ya gatatu, imigambwe ugasanga yaratataguritse kubera iki? Kubera yuko kubyukuri tutaremera mu Burundi icyo bita demokrasi politiki. Ni ukuvuga yuko nate abategetsi baca kwemera yuko imigambwe itera kwitunganya iyo nyene mu kido bintu bitarashoboka, haba imigambwe cyangwa sosiyete cyangwa amasendi cyangwa mu maradiyo cyangwa mu madini, iyo bitarashoboka
icyo kibazo
azokwigira aboneka.
Ikibazo cy'urunani eka rw'imigambwe myinshi nibaza ko ari ikibazo umuntu ashobora gutorera umuti, ashobora gutorera igihe eka tukakiyaga namwe umwanonosoye cyane cyane politiki, ariko nashaka amazi n'umushyanahe sharenditije mwavuze ko amatora muri iki gihe adashoboka. Ikintu ku bwanyu cyo hituza Abarundi mu kanya gatoya cyane ni ikihe muri iki gihe? Hokorwa iki? Ibiganiro byo bandanya hutunganywa amatora mu gihe kingana iki?
Agomba mu nkundire mbanze nibutse batwibi cyane cyane iyo bari Professor Bano Dr. ya ko yuko iyo ataba amasezerano yarusha abatsende DDF yari kubutegetsi ntibari gushikira ubutegetsi, kuko niyo yatumye akorda arusha bashikira ubutegetsi. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, ingorane Uburundi bufite uno munsi ntiziva ku bazungu, ntiziva ku bantu bari hanze, kuko ubukene Abarundi barimwo, igiturire kiraye, akanobera k'amashuri katitutse, aho n'umudirekiteri w'amashuri yicara n'abanyeshuri agakora ikibazo yita umunyeshuri, ibyo se abakoroni babiteye ni intwaro mbi ya CNDD-FDD. Abari hanze twari tumerewe neza gusumba tukiri Burundi. Jewe barampaye ibibanza by'ubushinga bateye kandi ndiyamamaje mugana arabyanze kubona ko nabona yuko ari amanyanga ataco bizanira igihugu. Kumbure jewe nari kuronkamwo amafaranga cyangwa ibyicaro by'icubahiro mugabo icyo si c'Abarundi bakeneye. Byerekeye ibiganiro rero nje ku kibazo utubajije, igihe cyose Abarundi cyangwa imigwi iri mu matati ibiganiro byaramye ntaye mu Burundi yafashije byinshi. Umugabo yo kugira ngo ibyo biganiro bishike ku kintu kirama ku nyishu irama, nuko abaganira bafite ugushaka. Icya kabiri nuko bamenya bati abaganira haganira bande, ariho ababwa rumwe na leta n'atavuga rimwe na leta bapfuye iki, bo bikora gute, byogariko n'abandi. Uno munsi rero urabye leta ibyo yigira leta igira, jewe abo hanze nibyo banari karavuga abo hanze, reka tubareke bari matwi y'abakoloni, reka twigire rupapuro rw'inzira tuje mu matora y'umwaka 2020. Ayo matora ndashya zovamo adozana karambare nkajye mu mwaka 2015. Kuri yo ngira ntire kugira ngo ibiganiro bikunde no kubwa mbere wowe uboneka abahuza badahengamye. Kurabye ibyo no munsi Museveni hari Mukapa Tanzania itoteza impunzi ku buryo twibaza tuti none Tanzania irafise ubushinga ntaye bukwiye guhagarara hagati atahiyengamiye. Nicyo ni kindi kibazo hamwe turonka rero abahuza bijunga n'ijambo nka kujya kwa Mandela na Perezida Mandela, Perezida Julius Nyerere bagahamagara impande zose bati icara ibibazo ni ibihe, tukabyicarira tukumvikana ngena tuganira byo tuganira ndangeka yuko umuti wuboneka, mbwa bisaba gushaka kwaba nabariya. Ku buryo rero ngira nti uko gushaka kutahari kagomba kudadaza gukoresha ikenye ngo amatora araba byanka byakunda naca dozana atari kongera ikibi mu kindi. Ibiganiro twe turabyemera, mbwa ibiganiro biteguwe neza, ibiganiro bahuriramwo bose atawukumiriwe, niho hazoboneka inyishyirama n'abandi. Icyo kibazo
zindiza ibintu kandi bizoyangara mbwa imbera n'imperuka abantu bazoruhira kuganira muyibuka yuko bari ku butegetsi bafashe ibigwanisho ngo barenganywa n'ibindi mbwa mu nyuma baruhiye kuja mu biganire n'ubu niko bizogenda biba byiza ari kubisa gashe bakemera tukaganira atawe bakumiye ngo urya ni mubi ngo uyu ni mwiza murabona aya matora yakamara mpaka yonge kimukindi wariho abarundi beza
mukanya gatoye cyane rwose
yego abarundi babi nabatoye
ndabasabe mumpe inyishungu fingufi kuko
urero mengo urundi bwacitsemo ibice bibiri rero nta muti bizozana na gatoya
reka ndabasabe mumpe inyishungu fingufi bashinga nta turi kumukanya kari huta cyane rwose reka duhe ijambo umunywa ni radio ijwi rya America Federico muri neza
kwenye kufafedike hundi kiji
muri hehe
ni mugisagara cha Bujumbura
akazi na kikirundi ninde
nishimiri mana
nishimiri
mana mkuu ishira mwiga wakazwa mungu tukitezi mbele
ego me muduwe kuija mungu kanya gatoi chane gose ndabona kanya kihuta
ego jena gomba kubanza kubadza haku haku ino samba harika bugango referandoro ngu papro gwinzisa ya referandoro kwa rumbise yuko yateye impari hariho n'abanyepolitiki bamwe batashoboye kuyishinya hanyuma muri kino gihugu cyacu hari ingorane wabona nk'iyo migambi bavuga ngo hari imigambi myinshi ya migambi yose ni imigambi irimo kubaha kwa leta mwese murabizi aha mu gihugu cy'Uburundi ujya dufise imigambi itarenga itatu ubu ni umugambi FDD n'umugambi FNL wo kwa Gatogwas n'umugambi MSD wo kwa Regisis Nduhiri ajyandi yose mababa yabaje kwigibana yabandi mwese murabizi yuko ngatamigambi ihari ni migambi ishyikiye ubutegetsi hanyuma akari nako ka kabiri muri kino gihugu cyacu ibibazo biracyari ibibazo babo uno samba na bavuga ngo leta ngo irishyikirenge igiziki urabona ubu hageze ku rugerwe na nyirumvirizi radio yuko umukuru w'igihugu yagiye mu ntara ya Ruyigi ngo abanyagihugu baho bako amafaranga yo makunda ngo bamaze kuyashyikira bako amafaranga ngo yo gutekerera impamba ngo y'umukuru w'igihugu urumva igihugu yigeze aho kibageze kugira ubwo hejo hanyuma rero urumva ingorane hari nuko batayemera ikigaruka kuri babanyagihugu bato bato tukaguma twicwa n'inzara twicwa n'ubukene bakaguma dukama ngo uzane amafaranga uzane amafaranga atere amatora abanyagihugu badusha gutera amatora ntibemere baganire hanyuma bakagasubira kandi ifashanye ibintu bisubire nk'uko cyahura bari kero kuma badadada bacindanya ku banyagihugu bato bato kuko abanyagihugu bato bato bararushe ubu ni ubu n'ugwaruka rwose umva rukurishwa nabi genda ukore biriya kuko biri urabona hanyuma gari yahitinga ngo amashyamba yarakoze umuntu amashyirahamwe yagiye amashyamba usange yigamiye umugambi batumagina mwaka abantu amafaranga ku nguvu ku bukene buri mu gihugu ntibagerageza urumva baganire yaba leta ntidaze batavuga umwe leta ntibadadaze kugira batenzurire abanyagihugu bararushe n'ukuri kwimana turabasabye imbabazi batenzurire abanyagihugu batubata turarushe bakoze imana ibahezagiye
murakoze Federica Nshimiyimana reka bano mushyirantare bano inosa mukanya gatoye cyane rwose mutangiye inshu ivyiyumviro mu gice muvuze ko cyimvire cha Frederic Nshimiyimana mwese ndabasaba akanya gatoye
icyo Frederic avuga urumva ntibitangaje ariko aravuga hanyuma ngaruka kandi ko ntatangaje ko kandi ni ubuntu bashobora kuvuga idashobora yumva ashaka gushikiriza mu gace nshatse kuvuga nuko ikibazo cya munyamukuru matura cyomba mu nzira kugira ibinyishu biboneke mu byerekeye ibyo Burundi ni iki je nibaza yuko tutoja cyane muri polemike yo kuvuga ko i Burundi muteza kubaho kubera imigambwe iyo migambwe ihari ariyo alfa omega aricyo gituma Burundi buteza kubaho kubera ibyo abakuru b'imigambwe bashatse nibaza ko igikuru ari uko icyo abenegihugu bashatse aricyo soje imbere gusumba icyo abanyamigambwe ku migambwe ni myinshi mu Burundi ahubwo jewe ndase n'icyumbira ahubwo ko mu gifaransa avuga la bipolarisation de la vie politique y'u Burundi hakaba nk'imigambwe nk'ibiri umugambwe umwe ushyigikiye igihumbi rundi ukawurwanya mugabo ayo migambi igahiganwa mugabo by'imidumbi ubudumbidumbi usanga hari n'umugambo byutse jo ugasanga ufite abanywanyi ijana ugataho bamwe ni muri opolisi abandi barimo muri guverinema ibyo biricira abarundi cyane ibyo rero by'imigambi n'ikindi kibazo abantu bashaka kugaruka ko mugabo ku byerekeye ubu nibaza yuko nibaza yuko abarundi bobandanya mu nzira y'ukumvikana ibiganiro nibyo mugabane ibiganiro binjwe bifise amakondisiyo hanze ibyo abo hanze bashaka kareje bitezwa kuba yanditse yo professor ndizera karavuga ngo ngabo hanze ngo ntaruhara bifise mu bararufite mu cyane ndaga nditije ko mwese muri ko ningamubiri mwese ko nabonye ibyo muri 2015 bifitse abo muyitanganye politike bihanganye mwese nabonye mwese munsanga ngamubiri ibyo bitari bwabeho mu Burundi kuva twikukira no kuvuga yuko nujya bazanya kubashira ngaha afite cyari karababarira muteza gukora igere muto bikora ejo bundi n'indara babahaye harije muzosanga bayibaza nico bituma rero nibaza yuko aho bari mu Burundi abananya bakora abashaka nko kubya Federute mu muri Kayanza bivuze boza hamwe abanyapolitiki bashaka gutabatahe guverinoma y'u Burundi ibatunganirize neza kugira baje mu matora bashikirize ibyo byumviro byose bavuga ngo inzarisha abarundi bazana imigambi yerekana ingene abarundi bava mu iyo nzara bareke kuza umwanya wose ngo numva ngo batera ubwoba abarundi ngo numva ngo niyaje mu matora ngahubwo bizamera nko muri Demirikeni iryo terabwoba niribeho abarundi bafata ingendo bajya mu matora nyamatora nibyo mbona naho ibisigaye turabizi twese turazi yuko abaje bari ngaha mu Bubiligi bose abanyapolitiki bari hanze n'abari Buraya bose baje kubera bari basanye amasezerano n'abari babaye none umunsi ariko batuma kugira ngo turi Burundi basizeho amakondisiyo yabo igera amakondisiyo batazi bakurikiza bizobana n'abishyira ngo nibaza yuko amakondisiyo nyamakondisiyo ari uko abarundi babaha aribo babaha amajwi hanyuma bakajya ku butegetsi mugabo hanze Burundi nibaza yuko buriko burikukira butazokwemera yuko ni Afrika yose nibwo dushobora kwemera ko abazungu ari baza gutanga amategeko kubyerekeye ingene giye guteza kugenda
ego me professor Paul Nkunzimana umushenahe Shimimana Frederica savye kuhobe ibiganiro ika yotuma abarundi bovikana ariko mukamuvuga ko ibiganiro ataco bimaze inzira mu nyakuri mwebwe bibaza yotuma ka yokweza gatima Frederic Nshimimana ni
ego murakoze ugambere hoho nibaza yuko hariho ingorane mu buryo dufise ukuntu twumva iza politike n'ukuntu twumvira kwisanzura k'umuntu nta muntu n'umwe ashobora kuba ku Burundi ngo ngo Burundi bari imigambi mitatu hanyuma nawe innocent bano ajumva yuko Burundi bakiri mu migambo ibiri gusa izo ni ingorane kugira ngo udashobore kwemera yuko usho yuko umuntu ashobora kuronka uburenganzira bwo kushiriza ibyumviro byiwe uburenganzira bwo gushyira hamwe uburenganzira bwo gushinga umugambi wiwe izo ni ngwa dufise kuko ku byo kuri nta demokrasi izoshoboka
mugabo Paul Nkunzimana umugambwe udafise abanywanyi barenga ijana na majana abiri umugambwe ukwiye kwifatanya n'indi migambwe
hari imigambwe myinshi mu Burundi hari imigambwe myinshi sitatu kandi nigo ndaso kwa imigambwe ibiri ivyo ntibibaho ku isi nzima nta namwe hamwe ushobora kuba hamwe umuntu uva yuko ugavuga ibintu vya demokrasi icyo cyumviro icyo n'ukugiheba
ariko iyo migambwe ntiyoba nka 44 mushya na Paul Nkunzimana
gusa nuko imigambwe idafise uburenganzira bwo gukora navuze imigambwe isatugwamo ibice bingahe imigambwe idashobora kwiyamamaza imigambwe idashobora iyo byose byekeye gushyira hamwe iyo byose byekeye gusaba ibyumviro iyo byose byerekeye kwiyamamaza kwigaragaza ibyo ntabihari mu Burundi nicyo gituma bavuga nti haracyari kutwabira mu demokarasi cyo gituma ibyo by'amatora muri iki gihe n'umugashobora kwiyumvira amatora nirazo yuko yego amatora ashaka kuba cyangwa ibyo byose mugabo nta bishoboka nta nyishu iriko iraboneka hanyuma rero ibindi nabyo rero ngo igihugu carikukiye nta gihugu gishobora kuba carikukiye abanyagihugu bashonje abantu bashonje abantu bari mu bukene ntange nta kwikukira baba bafise na gatoyi hanyuma icyo noshikiriza kindi nacyo ni uko ku by'ukuri mu Burundi ibyo dukora mu butegetsi mu bwa politike tuko dushyira mu ngiro amabwire ya banki y'isi yose kigeza ku FMI n'ishyirahamwe n'ishyirahamwe ry'umwe ry'abanyemari b'i Buraya hariho ikibazo kikawa ni ikibazo ikawa cyari giterwa cyazanye Burundi amafaranga y'agaciro gushaka ku bice mirongo icyenda ku ijana amafaranga y'agaciro kuva icyo gisata gisambuwe dukurikije amabwire ya Nyaburaya na banki y'isi yose na Fonds Monetaire International icyo giterwa cyarasubiye inyuma ahubwo namwe hamwe cyarafuditse ugasanga n'abanyagihugu baragiheje kuko barabazimba uvuga iyo kawa ijya hanze iyo ubutare ubutare bwose ejo bavuga yuko gihungu cikukiye ubwo butare bwose buyogwa n'abanyamahanga no birwa barabuyora ya bihanye zahabu haba kire
Ha na na
na kugira ngo yubukikukire kugira ngo abarundi bave mu bukene kugira ngo ayo makori yose ayo mataxi yose yirwa rashingwa kugira ngo abanyagihugu bashe kubaho ugambe ayo mataxi ayo makori yose ateza gufutwa hanyuma kora yuko ubwo butuzi bw'igihugu abari bw'igihugu niyo hashobora kuboneka amafaranga
leka icyo kibazo turakira rako mushana he Paul Nkunzimana
abanyamahanga igira programme de soins culturels bonyene batse bagahindura la Banque mondiale yatsinze gahindura cyangwa ni cadre stratégique de lutte contre la pauvreté iyo niyo migambi izingamitse u Burundi ariko ko tubabanza niyo migambi ishyirwa mu ngiro kuva mu myaka
reka icyo kibazo tukibaza mushana he Professeur Charles Nditije namwe ku cimbo cyashikirijwe na Nshimirimana Frederic avuga ko ibiganiro ahubwo bikwiye gutangura bikihuta hamwe n'icyo kibazo gishikirijwe na Professeur Nkunzimana avuga ko mu Burundi hari politike yo gukurikiza ibintu by'abanyemari bo mu ishyirahamwe ry'Iburaya eka na Banque mondiale duga kwijambo mu kanya gato ndabona umwanya wihuta
sinakumvise neza ikibazo ndakumva nabi wasubiramwo
egome ndashaka mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Frederic Nshimirimana uwo ni umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika yasavye ko ho ibiganiro byo bikanihuta akareka kuba inzitizi nicyo cyumviro cyanyuma gishikirijwe na Professeur Paul Nkunzimana avuga ko mu Burundi hariko hashyirwamo politike y'abanyamahanga abanyamari bo mu ishyirahamwe ry'Iburaya eka na Banque mondiale aba maze abanyagihugu bakahombera duga kwijamba mu kanya gato
uko nabivuze ibiganiro nta ubyanga mugabo haganira abantu babiri kandi bashaka uraje CNDD-FDD ibyirimo ikoresha dikenye ikoresha iterabwoba ikavuga yuko abatavuga rumwe na leta arabansi b'igihugu arabo gukumira batumwe n'abakoroni ibyo tutabigira iyo bagize yuko abanyagihugu bayihinyuye nta muntu numwe atiyani gwere kandi yarabibonye muri aya matora y'akamarampaka amasa dusomira oya yaratsinze kandi barabizi nicyo gituma bafite ubwoba bwo kuganira n'abatavuga rumwe na leta n'imigambwe bavuga ngo yasinye yategeka ku rupapuro rw'inzira rw'amatora n'utudumbi dumbi ushaka 200 ningahe mugabo no bitse yuko mwaka 2015 ayo iyo migambwe itashikanye ibice bibiri kwijana no kuvuga ni mperekeza za CNDD-FDD bacavuga ngo migambwe ngo birakomeye ikora ni migambwe yari ikomeye niyo yasambuwe imigambwe rero idasubiye kwemererwa gukora nta matora ashoboka nta n'amahoro azogaruka
ariko mu gihe muvuga ko mu gihe Charles Nitije muvuga ko
ibikoresha kwica kwangaza ingaruka mbi nuko abantu bazoshangashigwa bafata ibigwanisho mugabe impera n'imperuka bibe ibiganiro twirinde rero kudadaza tuje mu biganiro bidakumira bemere ko ari impande zibiri abari kumwe na leta n'abakiri kumwe na leta twicane igihugu ni cyacu tuzaba kubisangira byanka byakunda nta mwana ni kinono kubyerekeye iby'ubutunzi bw'igihugu jene amavuga yuko muri Afurika cyangwa mu Burundi kuvuga yuko abadushira bufuri na buhoro abakoloni ari abazungu tugira dukwiza imyaka 60 itwikukiye wawunda uwigize urujwa muyozi munyota abazungu y'ubutegetsi bukoresha igiturire y'ubutegetsi bwiba barungika biba ubusamburwe ya mutiba mutiza umuho nicyo gituma ngira nti ibi biri mu Burundi abazungu bituma n'ubutegetsi bubi intererano ifashanyo yahagaze kubera iki kubera ngo uruzi yavuze ati jewe ndangaje abatabwa rimwe na jewe radakaze na muntu aragahunyanga akoro dokotonu irabivuga neza ijyanye
na 1950 reka mukanya tugaruka kuri icyo kibazo
yo kwikebuka akubahiriza agateka kazi na muntu ntankeka ifashanyo zogaruka ntabwo rero ngo n'abari hanze bavuga ngo ntibafashe
abarundi ndega ibyo abarundi bimbura ubwo butare birwa baradandaza mu kinyegero kitire kiraye nabazungu nabari hanze babituma canke n'intwaro mbi ya CNDD-FDD kugero ngira twebwe jewe ibigare birakunda mugabo CNDD-FDD idahindutse guhindura intumbero
cyane cyane kubyerekeye
abanyamahanga n'akarere batahagurutse bagati niwemere imuganira mutavuga rumwe niyo inyishu yonyine bitabaye uko indureka intambara izosama mugabihere bihere bihere imbere n'imperuka soja kuja mu biganiro twirindere yo gusasa andi maraso twemere tuganire ata ukumigwa atabwa ngo uyu ni mubi ngo nje nje ndi muzima ibikunda n'ibishoboka
ariko nkuko muvuze mushiga na share muvuze ko
muzana karambara mu gihugu
muvuze ko mu matora aherutse kamana mpaka umugambo w'ikotetse watsinze wa matora nibaza ko nk'abandi nkindi migambo itavuga n'umwe na leta ucisa aba ko matora aba kugira ngo baika uwo mugambwe umuvuga ko atabanywanya ofisi uca utsindwa muri ayo matora n'ivyo biganiro bikaba ari ibiganiro nkuko Paul Nkunzimana yabivuze atakintu bivamwo byoba biraje ku ruhande kugira ngo umunyapolitiki azi kwiyamamaza ikashikiriza imigambi y'abanyagihugu akaba ari we atorwa. Ndabona muri akanya dufise undi munywanyi radio Ijwi rya Amerika Silvestre mwiriwe neza
mwiriwe nyakubaho
mwiriwe mu muri hehe mwiriwe neza
mwandikize
ego
ndanyumva
ndakumva duka ku ijambo izina ry'ikirundi nini twibutse
jewe cyo mbona ngona yuko abarundi bamaze gukerebuka abarundi barakerebutse ntibagitwagwa n'abazungu abarundi barigenga abarundi baramaze kubona kure gose baramaze kubona ababononera amahoro abatuma amahoro mu Burundi ataboneka kuko ikinyereka yuko abarundi baciye ubwenge hari cyashatse kuba mu 2015 ngira ngo abarundi bahagurutse bose bagwanya icyo cyimbiro kiri cyagomba kononera abarundi barakigwanya kandi cyagwanije abahutu n'abatutsi bari hamwe bose nibo bagwanije ukabi ngo ntikaboneke mu Burundi none bo baba ariko bashaka gufatanya n'abazungu nibaza yuko ikiza ari uko abarundi boshyira hamwe bakajya inama bakajya mu nama zishika bakiyumvikanira bo nyine batarinze gushyiramo abantu bo hanze kuko abarundi barakerebutse barabona kure nibakaba babona kure muri kiya gihe hari kukwibara ibyo baranibyaguye ahubwo ibyaguye rinini ni uko byasembagije abantu bakata ingo zabo bagata amazu yabo bakata kugwa mu gahinga bagahunga bagatura abasigaye mu Burundi je mbona batatu babaye n'ubu ari batuma kandi bagikize hamwe kuko ibyo barabaragiyanize kugira ngo rihe none n'ubu abarundi nibashyire hamwe babaha umuntu abagirira nabo bateranya bamwiyamirize bose bahagaze hamwe hanyuma ineza y'u Burundi igaruke iyo kwa Gasore yari yarondeye isubireho kuko kugwa kwa Gasore abirondera ntibyigeze bishika bagumye bacatanya Burundi Burundi babusambura abantu bahunga ntibigeze bagira amahoro
n'icyo
kintu gituma abarundi baguma bahunga nibo bafatira hamwe bose abarundi bukuri abashinga ntahe bukuri abagumya banga bukuri bagakoranira hamwe bakaraba icyo kintu cyononera abarundi gituma abarundi baguma bangara badakuza barayerera mu bindi bihugu kandi atakintu na kimwe
murakoze Silvestre ka duhe ijambo professeur Charles Nditije agira ico avuze ku cyumviro eka n'impanuro mutanze
cyo no buga yuko abarundi kumvikana nivyo byubatse Burundi ndi byatuye mu nzira amatata abo miryango aba ibiganiro by'Arusha aho twagendeye Arusha aba ibyavuyemo niko twabifashijwe n'abanyamahanga mugabo barundi bose baremeye baraja hamwe barapfundika ijambo kandi yarafashe igihugu kwiyunga imyaka irenga cumi kuvuga rero yuko twovyikorera nibyo byatunaniye tubishoboye byoba byiza abantu babwira yuko ibyo twabigaragaje aho Petero Nkurunziza agombye guhirika ibyirirwa shingiro harakoranye watwaye inama nshingamateka yari pyo ndabyanye mu CNDD-FDD arakoranya hari mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa 12 arakoranya inama rukokoma hari mwaka 2013 mu mpera zawo abasenyeri abikorera utwabo amasendika abanyamigambwe bose turakorana mbere cyama komisiyo turakora icegero cyavuga ati nyako wa president turagusabye dukore kuwo mushinga w'amahoro no kunywanisha abaroni bibashinga rwega gusutura duto duto twerekeye bijya bya twagiye muri East African Community kugira ngo amafaranga n'ibindi gusambwa bati nibikuru nyamukuru bishinge umushinge wa akoro darusha dukoreko iyo raporo yaratanzwe baramunwikirana na CD n'ibyavuyemo byose mugani cabuje yuko agira ati jewe ndacisha hanje kubera inambu y'ubutegetsi bwiwe inambu y'amaruhuko ibyo rero nibyo byatunaniye rero iyo hari ubutegetsi agombye kwigira ikinani haboneka abaja hagati abakwira abaja hagati abona buri koko bashobora kuba bafite ingufu zikomeye
bakamuhana
kugira ngo yemere byanga byakunda ibiganiro niyo muti wonyine
yego Professor Banu inosamba no namwe mu gihe cyo muvuze ku magambo ku mpanuro zatanzwe na Sylvestre eka n'icimbura n'ivyimvira shikije mu kanya gato
Jenny waza yuko ubwa mbere ho iterabwoba n'umunye politike kandi yitije atangufu ashaka ibiganiro ameme takadaravuga ngo urumva ngo bidakunze ngingwano ngo urumva ngwano nibaza ko abarundi bakumbiriza none bo baha iyindi proposition nziza projet de societe meze gute igihe uri kuvuga ngo bigibe bikunze bidakunze neza tuzogwana ingwane sezwa kuba twamukure bikunze nibaza ko abarundi iyo mvugo atari bagikeneye ubu ahubwo byari bikwiye yuko muvuga muti twebwe ibyatikijwe mu Kayanza byaratikirijwe twarabonye ko leta y'u Burundi yavuze yuko abanyepolitike bose aho bari hose botaha kandi ibemere yuko atana kimwe kizobashyikira kiretse gusa abagize uruhara bashaka kugera kudeta none akaba arimwe mu bagize kudeta arashobora kumva kiturwa mubwo umunyepolitike wese ari hanze kugira abanyamigambi bose babivuga tureke ibyo kugayana kuko bajya abanyepolitiki bari mu Burundi amategeko abibemerera ugatanga kubatuka ngo nimerekeza none bo bokwita ngo iki bakwite cyombe ko bacombe bamye ari benshi muri Afurika abacombe ni bo muze mwibuke bya Kongo hari abacombe abanyepolitiki bagiwe n'abanyaburayi bakadara atamazi bafite atana impagararo bataruhagarara bafite mu gihugu cyabo mugabo kubera bari kubagirwa n'abanyaburayi bakumva ko abanyepolitike nibaza ko umunyepolitike ateza ku munyepolitike agizwe n'abarundi ari wajya kumumviriza imigambi akashyikiriza abarundi aho kubatera ubwoba ngingwana igiribe nko mutagize ingwana seza abarundi rero nibaza ko babirenganye ni nk'ibyo nyine naheze kuvuga uwo munywanyi wa Radio Voice d'Amérique avuze yuko abarundi baciye ubwenge abarundi baraciye ubwenge bashaka ko aba demokrasi abanyepolitiki bakaza n'ibyumviro byubaka ari mwebwe ejo ni mwasira mu
Burundi reka duhe ijambo
muzoje kubutegetsa ko abarundi batoye ejo atende DDD iri kubutegetsa ikabiga tanga ibyumviro byiza abarundi bazoba sanction bazoba hane babareke ko
badakunda reka duhe ijambo ndabona akanya katujanye
mu Burundi mugakora mukerekana ibyumviro mufite mugateza imbere igihugu abarundi bakabatora mutanze imigambi myiza mutayikurikije bakabakuraho muyikurikije bakabandanya batora nico niyumvira zikweza kwa mu Burundi ibisigaje
byibiganye
nabyo nibaze uko ari inzira nziza
ijambo
mugira ibiganiro mudashira kiterabwoba mugira ibiganiro biza gukurikiza ibyumviro by'abarundi
yego mereka duhe ndabona akanya katujanye innocent reka duhe ijambo reka duhe ijambo professeur Paul Nkunzibana nawe nyine agira icavuze ku mpanuro n'ivyumviro biheje gushikizwa na Sylvestre duga ku ijambo professeur
kego murakoze cyane cy'umuntu uvuga nuko ubwa mbere hoho ingwara dufise mu Burundi bwa mbere namwe kuko nabivuze nuko mu Burundi ata politiki y'iwacu dufise kuko amapolitiki yose dukoresha n'amapolitiki avuye hanze kubyerekeye nashaka cyane ubutunzi bw'igihugu kandi umuntu wese akaba azi yuko ubutunzi bw'igihugu niryo shimikiro y'ibintu byose niryo shingiro y'ibintu byose Burundi kuzukuri nizo bavuga ni fashanyo Burundi ndibaye ukeneye ni fashanyo z'ukanze kuko nuko nabivuze kuva kare ikaba yahorizana igihugu imari ingana n'ibice bishika 90% kwijana by'amafaranga y'agaciro avuye hanze uvuga icyo iyo kawa mu gihe yagiye mu minwe y'abanyemari y'abanyamahanga ngo yasubiye inyuma izo wa ndetse wa ratunishije ni kuvuga yuko igitewa cyategerezwa kugaruka mu minwe y'igihugu ipetroli mwenye juu ubuta ubuta kabgose
ndabona akanya katujanye Professor Nkunzimana Paul nibaza ko ikibazo tsokibandanya nzobatera kamo dusubire kuganira kuri bibazo ndagushimiye nawe Professor Charles Nditije ndagushimiye nawe Docteur Innocent Banon mwakoze cyane gose ku byimviro mushikirije eka ninyishwe mwatanze tukadushimiye n'abanywanyi ba radio ijwi ry'Amerika bose baduteye kamo turashimiye abakunzi bi radio ijwi ry'Amerika nabo nyine bateze amatwi ikiganiro muri sangacyo umunsi mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza kandi mwanzanye mwumviriza radio ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ya Amerika.